mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini na hazo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ni muri isanga ya mbere yo mwaka w'2022 ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza. Uno munsi rero murabizi yuko ubundi kuwa mbere tuvuga politike, tukavuga ibijanye n'ubuzima butandukanye bw'ibihugu bitandukanye, ariko uno munsi twavuze tutireka mubandanye mutubwira ingene muri ko muratangura umwaka w'2022. Twarabivuganye mu ndwi yaheze abatwumvise, bamwe bavuga ko umwaka w'2021 utagenze neza, ariko turizera yuko uno mwaka w'2022 wowe uzogenda neza. Aho muri ko muhimbaza gute, muri ko mutangura gute imigambi itandukanye, niyahe mufise, icyo mushaka ku ijwi rya Amerika izobashikira ko muri uno mwaka w'2022 nicahe, aho tutashitse nihe. Turaze no kubaha akanya gatonya ko kuwifurizanya batashoboye kuwifurizanya umwaka mwiza. Birumvikana rero yuko tuza kubashamo n'imidiho itandukanye y'indirimbo mu ndimi zitandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko tuza kwibanda cyane gose mu karere k'ibiyaga bigari. Duhereye ku karirimbo ka Aline Gahongayire, ni akaririmbo kitwa Rendezvous. Gahongayire tuvugana ku munsi wa gatandatu yaratubwiye ko afise umugambi wo gukorana indirimbo n'umuhanzi wo mu Burundi twa Kidumu. Batwemere ko iyo ndirimbo igasohoka ijwi rya Amerika tuzoba bambere tuyironka. Turabarindiriye rero Aline na Kidumu ko bazoduha iyo ndirimbo, akaririmbo ni Rendezvous ka Aline Gahongayire.
Yeah.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko rero turagiye kwakira amatelefone yanyu atandukanye aho muri kugira ngo mutubwire umwaka ingene wagenze ubwire muri komuna tanga urundi Ijwi Amerika mu 2022 mugiteze kwiki ni hehe tutashitse nihe mushaka ko dushika yamuremye ikaze ku Ijwi Amerika yamuremye uratwumva yamuremye uratwumva yamuremye turumva tutariko turumvikana ariko twabemereye ko tuza kubashamwo indirimbo zitandukanye mu midiho itandukanye mu kurindira rero yuko turonka abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho muri kugira ngo tubahe akanya ko kuvugana natwe mutugira uko umwaka w'2022 wagenze turabandanya n'uturirimbo dutandukanye harimo Diamond Muramuzi karabasusurukije mu 2021 hariho abatari bake nkuko mwagiye murabigaruka ko namwe byo mu biganiro mwagumye muhira kugira ngo mwirinde kiza cha COVID ya 19 abakunzi b'umuziki aka karirimbo nimba mukunda indirimbo ndazi ko mwagasanze muzo mwaza murumviriza ahatandukanye mufata ingendo mugira iki turabaha rero akanya kugira ngo mutubwire cane cane ico mwifuza ku Ijwi rya Amerika mu 2022 aho twabashikiye mu 2021 kandi mwongere mubandanye mutubwire ko mutangura umwaka nico muwipfurizamo yope kabaryohere excellence ZK la fondation DNT mbere rero ni yamuremye twari twabuze ngo aragarutse ku murongo wa telefone yamuremye ubuturumvikana
ndabumva
uherere hega yamure
ubundi Musanze aho zariruhebe
haravugwa makingaho muri Musanze
eh na mahoro nta kibazo akavura karahari turashimye imana
natwe ibirere byazindutse byahindutse urubura rwaguye ari rwinshi kandi tutari turumenyereye mu myaka yahera rwaragwa ku Noel no ku Bunane ariko ntivyari vyabaye mugabo aho nacinza ku kazi amabarabara rera hari urubura rwinshi cyane urumva ko ikirere cyarunse imvura ni hamwe na n'urwo rubura ari henshi. Hanyuma rero umwaka w'2021 wawuhimbaje gute, 2022 utanguye gute?
Umwaka urangiye wa 2021 wari umwaka wabonetsemo COVID cyangwa corona, ariko ntabwo byatubuje gukora nubwo hagiye habonekamo zaguma mu rugo. Kuri njyewe wangendekeye neza nubwo habonetsemo izo mbogamizi. Hanyuma ikindi uyu mwaka tutangiye wa 2022 ndabona ari umwaka ushobora kuzaba mwiza kuko abantu twabashije kugerageza kwitwararika mu mwaka washize, ubu tugiye kurushaho kwitwara neza tunarwanya corona.
Hanyuma ku ijwi rya Amerika hari ibiganiro bitandukanye twabashikirije uri mu batwumviriza. Ibyo twashikije mu 2021 icunegura icu wifuza ko mu 2022 twoshimikira ko nigiki?
Ibiganiro byanyu byose ni byiza, ndabishima, ntacyo negura, ahubwo nakumva mwakongeramo uburyo ki abantu bajya barushaho kugira intashyo batasha abavandimwe n'inshuti, hanyuma bikaba byiza dukomeje kujya tuganira mukajya mushobora no kuba mwadusura mu makaritsiye aho dutuye.
Izo turabibwira umukuru w'igisata, hanyuma tuzoraba uko tushikaho. Ubundi turasabamenyesha amakuru bacu baragerageza bakaza baraza ahashoboka, ariko ko mwifuza ko bahashika gusumba tuzogerageza turabe.
Yego, nibyo twifuza ko mwahinduraho biramutse bikunze.
Urakoze cyane rwose Yamuremye.
Ego,
umwaka wahera rero ku ijwi rya Amerika twarahimbaje imyaka 25 kintu gisata kimaze kivutse. Abatari bake mwarakurikiye ibiganiro twabateguriye tukabashikiriza kuri iyo sabukuru itari isanzwe. Nuko unye rero tugiye mu wa 26 icyo mushaka ko tuzoshimikira ko tukirindiriye kuri mwebwe ko dushaka kubaha ibiganiro mwebwe mwifuza, dushaka kubashikiraho mwifuza gusumba uko twebwe tuvyipfuza. Turase na Pachel ku yindi murongo wa telefone. Pachel ikaze.
Ndabaramukije, ndabifuriza no mwaka mwiza.
Urakoze na wewe, uzokubera umwaka mwiza cyane Pachel. Uhererehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Gitega
kumbakwe ndi
kumugwa mukuru wa politike.
Kumugwa mukuru wa politike
mu Giswahili canke mu Giheta?
Oya, ndi mu Gisagara ahantu bita karitsiye Nyabututsi.
Nyabututsi ndahabona.
Hajya nyene niho ubu nihagarariye baza.
Ndazi kandi ko ngaho hari abakunzi benshi b'ijwi rya Amerika.
Yo, benshi cyane rwose. Ntabwo igihugu twifitiye murakizi ko tutayumviriza rwose nk'uko twahora tuyumviriza mu minsi iheze. Tuyumviriza kuciye kuri sosiyo, ari kuri magurupe ya WhatsApp, umva ibiganiro bito bito umuntu ntashobora kwisanzura.
Na je nibaza yuko uno mwaka w'2022 nawe FM zizogaruka. No kubihereza Imana abategetsi ku mpande zose, nibaza ko bafise shaka aba mu Burundi no ngaha anye kandi nta kinanirana ngira ngo bazuraba igishoboka amafi magaruke.
Yego, demwe turayisha sayigoze ko twosubira kuyumviriza nk'uko vyahoze. Bo basanga kenshi abantu guhera mu gatondo ariyo radio usanga bariko barumviriza ibiganiro vy'ikirundi, ari ibiganiro byagenda byisubiriza, asanga abantu birabanihimbara cyane. Rero nk'ubu batakivyumviriza sanganye n'umenga ari aho akantu kabura kugira ngo umuntu yisanzure mu kumenya utuba ijya hirya no hino mu isi.
Birumvikana ico kibazo barakizi, nibaza yuko 2022 kizoterega umuti. Hanyuma rero gapace wowe ubwawe watanguye gute umwaka uriko uhimbaza gute wa 2022?
Emwe twese bitangwe twarawuhimbaje bidafashe cyane bivanye n'uko bwa mbere bwo nk'uko mubizi ino minsi isi kino kiza kimaze iminsi kihari gishari cyagiye kibuza abantu kwisanzura nk'uko babishaka. Ndabona baratusebye kujya mu butambiro kugira ngo twisanzure, ugasanga ufite amafaranga mugabo amafaranga ukabura n'inshi yakoresha bivanye n'uko wabuza aho ujya kwidagadurira. Mezi dusanzwe twahereje kujya gusenga mu isengero, tuvuyeyo tuca tujya muhira tuza kwitekera umuceri turifungurira ibindi nabyo ntitwashoboye kunezerwa nkuko twari tubyifuza.
Ni ukwihangana mugabo, turaza kubafasha tubashiremo indirimbo muce mwitambiraho muri ntakundi, bitakunze ko muja muri boite na kino musiji rya Amerika arabaherekeza mu turirimbo tuvanze kugira ngo mushobore kumererwa neza. Akaririmbo ni Katrizo mu Burundi, turaza kumwakira mu mwanya uri imbere. Ariko rero Pachel, ubanze utubwire ingene ico wifuza ku 2022 rero ugiye gutangura ku ijwi rya Amerika. Pachel,
wifuza yuko
ico wifuza ku ijwi rya Amerika tuzogushikira kuri cyane.
Nari nifuza ubwa mbere ko mwosamirana mu Burundi bikamera nk'uko byahoze. Hanyuma ikigira kabiri nifuza ko ibiganiro mwoza muradutembera no mu Burundi tukumva ibiganiro mwagiriye ino ku banyagihugu, mukaraba ibintu biba nyine mukaza murabishyikiriza, kuko hariho iyo uri kumviriza uruhande rumwe ku iradiyo imwe, radiyo y'igihugu na n'izi radiyo zo ngaha, hari igihe kumbure inkuru yumve uko yabaye usanga hari akantu bagerageza kugabanya. Mugabo mwego yumva ikintu mu kivuga ni uko cyabaye, mugabo abandi iyo wumvize radiyo yino yo nyine usanga nyine umenga inkuru yizera cyane. Mugabo iyo ari radiyo uti ntawe yegamiye ntawe itinya, urumva uravuga uti iyi nkuru ni iy'ukuri, iyo ivuye yizwe kandi niyo niy'ukuri. Mugabo ari radiyo yino yonyine urumva uravuga uti mu gutegura inkuru barabandi bakaraba aho bari bakavuga ati nimba yari imeze uku reka tugabanyaka kugira ngo ntizave twitwegera. For example, mugabo ari mwebwe mutuye gukora neza mu gihugu usanga inkuru zose zivugwa
urakoze cyane kuri ico cizere udugirira, kandi nibaza ko natwe tutazoguhemukira. Hama ibisata bitandukanye ushaka ku ijwi rya Amerika rikora ko cyane n'ivya
cyane cyane ndifuza yuko igisata cyo kwiteza imbere cyane cyane iterambere ry'abakiri bato umwo ijyamo mu bisata cya siporo cyane risanzwe ihari, mugabo nihari mukaraba mukongereza umwanya kuko ubona manda cyaka ariho group ya WhatsApp dufite aho rahacamo ibiganiro bimwe bimwe. Mugabo usanga nyine n'utuntu tugufi tugufi ugasanga nyine umuntu aracyafite inyota yo kumviriza ibindi rero byiza muraba ibiganiro bimwe bimwe n'ibyo bivuga ku bintu by'iterambere umwanya wabyo ukagenda wiyongera.
Tuzobigerageza. Urakoze rero Pachela, ngaho igitega ugira umunsi mwiza.
Ego watwese mwandanye na mwege mu ibihe byiza.
Urakoze cyane. Turase na Gilbert kuyundi murongo wa telefone. Gilbert ikaze ku ijwi rya Amerika.
Alo, alo, murakoze cyane.
Uherereye ga Gilbert?
Njye mpereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Bujumbura naho havugwa make.
Ni Bujumbura n'amahoro cyane kabisa, akavura gusa nako n'umuhezagiro
kazindukiye ahatandukanye.
Ego,
ego. Nuko rero turiko turabaza icyo mwuvuga.
Ubu rero ntanguye kubifuriza abifuriza umwaka mushasha ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane rwose.
Nkaba ndayifuza ko uyu mwaka w'2022 yuko mwogirana imishyikirano na leta y'u Burundi kugira ngo ijwi rya Amerika risubire samirane ku butaka bw'u Burundi. Niko hanini nico umuntu yipfuza.
Nibaza ko baba abategetsi b'u Burundi baba bunga bavyumva abategetsi b'u Burundi bari ko barumvije rya Amerika. Abakunzi barashaka ko tugaruka mu Burundi. Nuko rero hamaje umwaka we wawutanguye wawuheraheje gute utangura undi gute?
Muri rusange umunsi mukuru guheza umwaka nawo ugendeje neza kuko nari nakubitiye ruguru kuri ababyeyi. Uyu munsi niho nagarukira mu gisagara cya Bujumbura ariko ahanini cyayi cyo gushimira nk'abifuriza n'abandi inshuti n'abagenzi n'abandi bose nkabifuriza umwaka w'amagara meza n'iterambere. Yego
hambavu yuko wifuza ko ijwi rya Amerika rigaruka, ibindi wifuza ko tuzoshimikira ko canke n'ivyahe mu Burundi canke mu makungu, ibiganiro wifuza ko tuzoshimikira ko 2022 n'ivyahe?
Ibiganiro nifuza ko ndifuza ko mwogwiza ibiganiro na cyane cyane ko mwogwiza ibiganiro mumaze kugurura umurongo mwamaze kuganira na leta naho mwokongereza ibiganiro abandi cyane cyane abanyagihugu bo mu cyaro cyangwa abo mu misozi badashobora kumva ijwi rya Amerika. Numva yuko naho mwogwiza ibyo biganiro menga nta kamaro ntibobyumva sirutse cyane cyane ngaha ku butaka bw'u Burundi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, mwogwo nayo ndayivuze, mwogwiza ibiganiro cyane cyane ibiganiro by'iterambere mu gwaruka cyane cyane kuko murazi ko gwaruka arigo hangiro rya Burundi bw'ejo, nibwo bwoteza imbere Afurika meme n'isi yose.
Ivyo turabishikiriza abatwara kino gisata, nibaza yuko nabo nyene bariko barumva ikiganiro bazogerageza barabe ingene babashaka kunyota. Urakoze cyane rero Gilbert.
Murakoze namwe kuba mwaduhaye n'umwanya kuganira no kwipfuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha.
Urakoze ubandanye
muryoheza ngaho ku ijwi rya Amerika.
Kugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Murakoze cyane.
Akaririmbo igikobwa nako kari mu turirimbo twakunze mu 2021.
Murakoze cyane.
Ugukunda ndani ireka kwirirwa ubasa nukuri kure y'amaso si kure y'umutima aya magambo nkubwira aba mvuye mu ndiba nukangwe no kubona utanyegereye ese warubize igiko niwe nkutekereza cyane nareba ya shusho yawe dore umwiza w'urwagasabo mwiza wanjye ndakurahiye ntawe ukuruta mwiza nkunda igikobwa ndakuramukije cyane kagira imana igikobwa ariko sura
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya rero na muri sanga rino munsi mumvise ko ari muri sanga twahebeye mwebwe muri komora twumva kugira ngo mushe kutubwira ico mwipfuza kuri twebwe mu 2022 uko mwahimbaje umwaka ariko mutubwira cyane cyane ico mwipfuza ko Ijuge Amerika yo bashikira ko mu 2022 amatelefone turaza kubandanya tubahamagara naho tubona umenga muhinga bw'ivyuma hari kibazo cyo kubatora ariko turabandanya no turirimbo mu kurindira.
Yes, baby, you're so cool, lunatisha. Queen, no keep it, I wanna pump, pump, tisha, bro. Bad girl, why you that bad girl? Why you wanna see me funny, baby, what the fuck? Mad girl, baby, what the one? No go, fita, no go, fita, no go, no go, no go. Yo, no go, yo. No go, fita, no go, yo. No go, yo. No go, fita, no go, yo. Yo, 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 yo. Yakirata was a low, kumbe waje kurya show, waje kuchenga chenga kuri kia karu show, na kufatana gu script, jena kumereda foe, as you use me like a script, ain't nobody know, you just wanna chile chile, just wanna kile kile, chepedu chilu maju spendi golma mele mele, yivle mo fele fele, yivle mo kile kile, hekiru da sosa kumbu baba naga pili pili, coco, as the laha think of only with the better coco, but it's gonna low, me tamani kama woko, tingu ya hashashi na hunti muwandi soko, no go fata no ku, yo, no go chiru gwa pirato, nanya wanje wa twai, nari gwe potele njuna lengi, yo, no go tanta danta dento, denda, we, nuna nyebu te, kunwa nirama fanfa, ngatele novella, sounding so far like a vuvuzela, gira bu gira bu gira ma yeri, wiba gira kuchi hota, hey, kuri vitari bu kuri wikiru chutari, what the hell, yo, no ku, yo, no go fata no ku, yo, no ku, yo, no go fatana ku yo 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 no go fatana ku yo 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 yo.
Akaririmbo karaka Trezo mu gihugu cy'u Burundi kitwa yo twari tuzi ko tuza kumuronka kuri telefone yiwe ariko ntivyakunze nitwa muronka turamugarukana uko biri kose. Ijuge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya rero kwakira amatelefone yanyu aho muri hatandukanye kugira ngo mutubwire ico mwifuza ku 2022 Ijuge Amerika ryo bashikira ko aho mushaka ko Ijuge Amerika ribashikira ni hehe muhatubwire ibiganiro vyacu mwakunze mu 2021 n'ivyahe ivyo mushaka ko dushimikira ko ivyo mushaka ko duhindura ico mushaka ko twongeramwo ni cahe murabitubwira hama natwe duheze tubishikirize abadukurira nabo barabe ico bashaka gukora mu 2022 kugira ngo iradio yanyu agume ari radio mwiyumvamwo agumadira radio bashikiriza ibiganiro mwipfuza.
Oh my, secular is the love. mama nka kweba
mega haja
America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibirerengira ni kora atari byiza ariko aragwa imvura hatandukanye amatelefone ntibikobira konda ko tubahamagara mugabo barabandenye muhinga bw'ivyuma tunasaba imbabazi kuri mwe mwari mwatungikiye ama nimero ya telefone tariko turatora twumve ko dushaka kumvikana na Gedeon. Gedeon ikaze ku jugi America
mego murakoze kumikaze ndiko ndabumva neza challenge
yo ukura twumva neza uherehega Gedeon
yo ndi mu Burundi imakamba
ya makamba imakamba ku ruhande rwa Kayokwe canke
wa komine Kayogoro
Kayogoro havuga makinga ho mu Kayogoro
eh. Ni meza kabisa turashima nziza umwaka ni mwiza kabisa mushasha ngo nabantu bonezerere
mwawe utanguye neza undi mwawuriye neza
yego ntangorane rimwe no bangwa yarabaye umwaka waheze neza n'ubundi mbona tutanguye neza nta kagorane karacamo
Imana ishimwe cyane
yego sinzi nkamuhiye muri Amerika
twebwe umwaka wagenze neza cyane wari umwaka uratandukanye gatonya n'indi myaka yahabaye kubera ko ibihe bya COVID ya 19 byasaba ko umuntu yiraba akaraba nabo bari kumwe urumva birumvikana ko hariho ukutidagadura kwahahoze ni gihe kivugwamo ikiza cha COVID ya 19 cyane na cyane cyane buriya bwoko bushasha bwa Omicron ugasanga ku nshuti zawe nka zitandatu zine ziragwaye iyo Omicron urumva ko ubusigaranye nka babiri gusa mu buhimbazanye ariko ntacho mu 2022 zogenda neza ikindi gitandukanye nuko nta gwarura gwera bitaneje canke sino mu congereza gwaguye ariko gwaguye no musi gwabonetse ahatandukanye yego byari bimeze neza yego hanyuma ryo gajedeho yego mu 2022 ijuru rya Amerika uragifuza kwiki aho ritashitse mu 2021 wifuza ko ryoshika muri 2022 ni he
jewe cyo nifuza nuko ijuru rya Amerika yego benshi baravuga ngo badushikiza makuru ngo badatohoje neza icyo mbona nuko mwo gereza kugira ngo beshi bashoboka babizere ku makuru muduheza mudushikiriza kuko bashobora kubwira nk'umuntu ibyo wumvise ku ijwi rya Amerika cyangwa ibyo wasomye akakubwira ngo ijwi rya Amerika ngo bebishi ngo nababeshi jyewe rero mbona umenga mwogerageza kugira ngo amakuru yanyu beshi bashoboka kugira ngo bashobore kuyizera yego
mbe iyo bavuga iyo ubonye wowe usomye nk'ahantu bavuga ngo nababeshi ugaca usoma ibirimo uca utahura iki no kuzura soma ukahariho nabavuga ngo nababeshi ngo nta mutegetsi w'u Burundi yavuze ibyo kandi aha anye tunagire ko tubabwira abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ariho bumwe mu butumwa bwanyu tuzohava tuza turavana kuko ari inkuru usanga byavuzwe amajwi yumvikana ko ari kana ka bivuze umuntu akaza ngo nububeshi kuko bumvise ico badashaka kumva mu matwi yabo igihe nk'ico cyose uzohore wugurura inkuru kuko kungene twandika amakuru kuri Facebook no handi ntidushira mu byose turandika umutwe w'inkuru hama ibindi mukaza mukavyumviza canke mukabisoma ku buryo buramvuye ntukafatire ku ijambo rimwe gusa ahubwo injira indani usome inkuru yose hama usesangure n'umutwe wawe n'akami kawe nayo kuvuga ngo nababeshi amakuru tubashikiriza n'amakuru aba ya yitondewe Ego. Hanyuma hambavu yico turakwemere ko tuzobandanya tuza turasesangura tuongera dutohoza imbere nkuko vyahora yo gutangaza niko tubikora hama ikindi naco wifuza ikindi wifuza ku ijuru ry'Amerika yo gushe
sa nta kindi brombo na cyose mburume ameze neza kabisa yego
ni ukorera ugira umunsi mwiza ngahe makamba
yako namwe bwe umunsi mwiza ya namwe muri mijoro hi
oya twe turaburakeye turi saa 3:30 y'igitondo urakoze cyane urakoze ugira umugoro wa mwiza turase na Joyce ku ndi murongo wa telefone urakoze Joyce urahari uherehega Joyce
andi muri Uganda abitambarara
mbalala haravugwa maki
mbalala ameze neza nta kibazo tumeze neza turashima
umwaka utanguye neza
na utanguye neza ariko nyine uri kurangira niho narwaye ariko washize nakisha
nuko rero turiko turabasaba ko mutubwira icyo mwifuza ku ijuru rya Amerika mu mwaka mushasha dutanguye
cyambe tubanza gushima ku byo mukora muradufashe tumenya amakuru atandukanye ariko nuko mwakongereza uburyo ko nkaho mperereye ijuru rya Amerika pikeshi nkange ndayikurekerana kuri sinkoresheje Facebook sinzi ko ahari ngoderageza mukara nda nk'amasikasiyo ba ashobora gushyisha ibiganiro byanjye
hariho imbere kuvuga ikindi hariho muri abari mu karere ka Kisoro barashobora kumva kuri ku ijuri yobora sinzi wowe uko ngaho onye byo gushikira urumva ijuri yobora
asi cyane ntabwo ari cyane
kwera ko nk'abari muri Kisoro n'abahegereye ijuri yobora bararyumva barumva ko ibiganiro byacu ariko ntaco icu tabonye kuri Facebook uzoruja kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu com ibiganiro vyacu vyose biba bihari uta kandi nako
ikindi nyine nuko ugira ino ntaho duhereye muwaza mura kwiza amenyesha amakuru ugira umunezi yabo ba n'inkuru ugira amenye nyine anayitanga cyangwa ari intererano akamenya iyo ayiterera
yego hariho uburyo bworoshe bwo kutwandikira kuri email radio@gmail.com hanyuma bitagenda gutyo mugacisha kuri Facebook VOA radio yacu bitagenda gutyo naho ufise ka WhatsApp urashobora kutwandikira kuri +2 7 8 2 8 2 8 2 aho hose ni nimero z'ijuru rya Amerika na email y'ijuru rya Amerika uhaciye uradushikira
okay
yego
ikintu n'ihije na mwako ngerageze mukadufashe
urakoze cyane turavyanditse ego nuko rero ijuru rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na nabemereye ko Trezo tuza kumuzana Trezo karibu ku ijuru rya Amerika
nakoze cyane kuri mitazi y'ijuru rya Amerika
uriko utangura umwaka gute w'2022
umwaka w'2022 twatanguye neza uretse ko atanze ikintu byinshi turamara so ntitwashoboka tuvuga ko ari mwiza cyangwa ari mubi ariko uko bikoze turashima Imana biriko bigenda neza
abakunzi b'ijuru rya Amerika batandukanye bari badusabye ati mutuzanire Trezo mutumwakirire na cyane cyane mu karirimbo twakunze bariko barumva ariko iyo aka karirimbo ngo baragakunze karabasusurukije benshi niko karirimbo ka mbere watanguriye ko canke ni kwamenyekanye ko gusomba
iyo nabwo ari indirimbo yacu ya mbere no bibutsa yuko ni ririmba natwi mana no tuvuka nari Lucky Boy Rakila ama iyo yabaye indirimbo yacu ya kabiri nabwo ari indirimbo ya mbere kuko ya mbere iri kuri account ya Lucky Boy Rakila yo yitwa Papichulo ariko iyo twamenyekanye ko cyane gose kandi abantu bakunze niyo ego
wibaza ko icatumye ikundwa ari umudiho wayo tutari dusanze tunamenyereye cyane mu baririmbyi b'Uburundi canke ari amajambo.
Byose nova ko byose byagiranye abantu cyane n'andere nuko ari umudiho utambika ni umudiho utokwirengagiza iyo uwumvikiriza gutamba. Ahantu cya kabiri ni histoire iri mu ndirimbo histoire y'akababaro, hama hakaba hakoreshwa kenshi akajambo kayo, ijambo rimenyerewe rwose mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ndetse iyo ni akajambo nibaza ko atamunsi yorenga idakoresheje akajambo ukoresha iyo watangaye, iyo wabaye, iyo wigiriwe, n'akajambo nyine umuntu wese akoresha. Nta mpamvu ngira indirimbo yakumbiwe rwose kubera ikoreshejwe amajambo amenyerewe.
Hanyuma gatrezo mu 2022 utegura iki abakunzi bawe, abakunda umuziki w'Uburundi no muri East Africa? Hari amakolabo witeze gukora n'abandi baririmbyi canke uzoguma ukorana n'uwo muvukana gusa? Ico muteguriye abantu muri rusange ni ca?
Twe dukorana aza diwo diwo ya babiri ni jewe Trezo na Rapi Boy ya Fina tuzokwamaho imyaka yose, ndetse dukorana ari kimwe ya babiri jewe na Rapi Boy ya Fina. Ariko amafeaturing yaba ari loko cyangwa ari international hanze y'igihugu ari envisageable, ari kuri plan dufite uyu mwaka wa 2022. Dufite kujya gukorana n'aba loko artist hamwe n'aba international artist. Imana idukije ubuzima, bazoba abasanzwe bacu twizeye ko tuzobangina byiza biryoshe rwose nibyo twabahaye imyaka uhita.
Abatandukanye barashobora kubaza ati Trezo akazina kiwe katari akazina ko kuririmba na ka?
Amazina yanjye y'ukuri ni Trezo Ndayishimiye Trezo, rwo turirimbana na Pacific nawe ari Happy Boy Rafila. So Trezo ni izina ryanje nahawe n'abavyeyi, ari naho havuye Trezo kuri ayo amazina agomba gusa. Ego naho nari kuye.
Nuko rero uducishizemo gatonya kaka akapela ka yo, hanyuma cetse kwifuriza umwaka mwiza.
Yeah. Yo, it's so cool that it's so cool that it nagufata nagutira gakunzeze enough has enough baby bega nikukusha kakunishitujebe. Yes baby you so cool you not sure queen looky people wanna pom pom picture bro bad girl what you bad bad girl what you wanna see me crying baby what the fuck mad girl baby what the gone nakufata nakufata noku 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 yo yeah noku yo.
Urakoze cyane,
ndabifuriza aba fans bose ba Trezo na Rapi Boy umwaka mushasha mwiza, bawurambemwo, bawukure mwiza byinshi bitandukanye, hamwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bose muri rusange.
Ego cyane Trezo, urakoze cyane, nawe tukwifurije umwaka mwiza w'2022. Turarindira indirimbo zawe zitandukanye zanyu zitandukanye.
Ego murakoze cyane namwe.
Urakoze cyane. Akaririmbo rero yo gace karyohera abakunzi b'ijwi rya Amerika. Capo, I guess I hope I could put like a teddy jack, teddy jack, teddy jack. It's so cool, baby, so cool, baby. No good fatter, no good till I got cool, baby. Enough food has enough food, baby. Bega Niku Kusha Kakunichi, Jedi. Yes, baby, you're so cool, Luna Tisha. Queen Noki Pita, wanna pump, pump, Tisha, bro. Bad girl, why you that bad girl? Why you wanna see me crying, baby, what the fuck? Mad girl, baby, what the one? No good fatter, no good fatter, no good. Yo, noku, yo, noku fata noku, yo, noku, yo, noku fata noku, yo, 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 noku fata noku, yo, 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 yo. Yagira da waza low kumbe waje kurya show waje gucenga cenga kuri kiya karu show wadufata no gusip jena kumerera flow waje use me like a skip and nobody know you just wanna chilli chilli just wanna kille kille chepedo chinyo maji spendi golma mele mele kiflema chile file kiflema chile kille hachiru da sosa kumbu baba nhaga pili pili coco hasbilaha think I'm falling with the better coco but it's gonna low mitamani kama boko tingu ya hashashi na hotimu bandi soko no go fatter no cook, yo. No go chiru gua pirato. Nanya wanje watkwai. Nari purple telling you na lengi. Yo. No go tanta danta dento. Benda. Nuna nyebu te. Kunwa nira mafafa. Ngatele novella. Ejo gi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Livingstone ku ndi murongo wa telefone. Livingstone ikaze ku jugi America.
Murakoze cyane kuduha ikaze.
Ego n'umwaka mwiza.
Tusangire.
Ego watanguye gutse umwaka mushaje.
Umwaka mushasha turawiteguriye kuko mu bisanzwe nituraja ku kazi. Jewe sanzwe nkora muri company yitwa Unity Home.
Iri mu cahe gihugu?
Iri mu gihugu cya Nairobi muri Kenya.
Baciye babahagakonje k'umwaka rero.
Uko bisanzwe buri umwaka ukutashe baduhagakonji.
Hanyuma mwahimbaje gute umwaka mushasha ngaho Nairobi?
Ngaho Nairobi umwaka wagenze neza kabisa, twawutashe amahoro ntawagwaye, eka byari byiza kabisa.
Nuko rero uno munsi Livingstone twashimye guha umwanya abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo batubwire uko bariko barahimbaza umwaka uko bawutangura, ariko na cyane cyane batubwire icyo bibaza ku ijuru rya Amerika, icyo mwibaza ku ijuru rya Amerika mushaka kuri bashikira ko mu 2022.
Mu bisanzwe ijuru rya Amerika turabikunda cyane, twatwifuza yuko ryo tuguma hafi nk'uko rizara iraduha akajyo ko kutasha ko kushikiriza ibyiyumviro ibikorwa dukora, kubera turafise imishingano twimirije gushinga tu bigasaba yuko mwaza mwayitwamamariza mu bandi bagenzi.
Kwamamaza ushatse kuvuga iki?
Nko turafise nk'amakoperative twimirije gukereya, yani nko gutanga informasiyo ku bo bakeneye kwinjira mu ayo makoperative.
Ego turatera intege abatandukanye bafise ivyumviro basangiza abandi n'imigambi basangiza kugira ngo babitubwire ko niwabwira icyo ushitse kuzotubarira.
Sawa murakoze, nkaba nifuza rero gutaja.
Ego.
Reka mere ku mukunzi wanje ari mu gihugu cy'u Burundi yitwa Everine Nduwimana. Reka nshengenda ku basore bose dukorana ngaha muri kampuni Unity Home ngatatu ziti muri Kenya. Reka nshengenda naje Guillaume ari muri Australia. Reka nshengenda ari Christophe ari muri Uganda. Acangira ko ntasha n'umuryango wanje uri mu gihugu cy'u Burundi. Nahereza kuri mwebwe nyene murongo y'ijwi rya Amerika.
Si twebwe tubirongoye ariko bayirongoye, ngira ubutumwa burabashikiye. Twe turamenyesha amakuru basanze urongoye ikintu gisata ni Etienne Karekezi.
ndamwumva.
Urakoze cyane rero, ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya.
Namwebwe mugira ibihe byiza n'umwaka mushaka.
Urakoze cyane. Turase na Elias ku yindi murongo wa telefone. Elias ikaze. Ego Elias, nawe uri kuhimbaza gute umwaka mushasha?
Umwaka mushasha turashima ko washize dukomeye. Ibindi nabyo kabisa ntitwawuhimbaza nk'uko umuntu yaba yabyifuza bivanye n'utuna turi.
Ni ukwihangana n'ukwihangana. Yego, hama ijwi rya Amerika rero mu 2022 imigambi itandukanye wifuza kuyo gushikira ko niya?
Ugiye kuraba inacyarwanuka, ugiye kuraba mu byo nize nize ibintu bijyanye na finansi, bijyanye no kwikorera imigambi. Bijyanye rero twifuza yuko ngo turatubwira ahantu umuntu yokura amasumo, ahantu yagurisha imigambi yiwe nawe akahakura ku nguko. Nibyo ibintu bya l'entrepreneuriat, nibyo bidateye intebe iwacu mu Burundi kino, nta kindi kintu umuntu abona.
Aho tugeza ngira ngo icyo twokwemera ni ukubahamagarira ahubwo abagize icyo bashika bakabasangiza urugendo rwabo, gutyo mukaraba ko ibyo baciyemo bishobora kubasigira icigo.
Sifatisa n'icyo nari nagize, ubundi njye nkiri ku ishuri nakunda kujya muri bya mentorship club, ariko amaze kuvira ku ishuri natiyo njya kure yabyo, urumva sinda nkiba koci. Ndokera abantu bamparukaja urugendo rwabo mbene rwagenze, nanjye naca afatiraho nyine hama nanjye ngahaguruka.
Tuzogerageza tuze turagutumirira abo bantu.
mwamugize neza.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ntabwo ndi mwamugize ako nande nkageramo ndamutse.
Ego nta kibazo.
Ntabwo mbare kuramutsa abagenzi n'inshuti ariko baranyumva, na cyane cyane umuntu twiganye mu mwaka wa gatandatu wa Jamarindiya na Rayi Tanzania. Nkaramutsa abo twiganye muri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega. Nkaramutsa kandi umwaka mushasha mwiza, yari iradukunda ni shefu de protokole muri premier minisiteri Burundi wacu. Ego ngira murakeneye noramutsa n'abandi bose bari kubaranyuza abandi ku mazina ya Ndahira Gitega Elias Kirasaa Gitega.
Urakoze Elias ngaha Igitega, ugira umunsi mwiza.
Ego wapfuye.
Ego.
Africa in a barandi, baby girl, pull up, pull up, pull up, pull up on me, on me. You're the pretty da 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 da, you're the pretty da 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 da, you're the pretty da 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 da, you're the pretty da da da. No question no my, eko na ijeze mo, inyama wa my, eko na ishonye o, ijisigaye no gushira mago. Abatumbu kamba mena maso Sinago promise nze benzi Sinago isha madeni wangu nzukondi Janje ni uvizi Atumango naga hiti bebe Wangu nze namo nina poti na chunichi yeah. Shangwa nuko za stafza zini jemo randi ready yeah. Wangu nze namo nina poti na chunichi yeah. Someone who goes stop dancing, jam on and be ready, ready. Anytime you want me, call me. Ora njira ira no mubandi, tago koma pasu mubandi. Africa ina barandi, baby girl pull up, pull up, pull up, pull up on me, on me.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turasigaranye iminota itanu gusa kugira ngo duce tusozera kino kiganiro twari twabahebeye ngo mutubwire uko 2022 muri komura bitangura n'ico mwifuza cyane cyane ku Ijwi ry'Amerika yobashikirako. Mukurindira rero iyo minota turabandenye turaba muhinga bw'ivyuma, ndabona vyatugoye ivy'amatelefone. Twisigure ku batari bake bari baziturungikiye ivyuma ntivyigera bisezerana, ariko uko biri kose ndaziko twababwiye aho mushaka kurungika ivyifuzo vyanyu. Mushaka kurungika kuri radio ya Charubaze gmail.com, nimwabirungika tuzobibona kandi tuzoshika kuvyo tuzoba dushoboye, canke naho mukaturungikira kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri gatandatu indwi ubusa umunani umunani kabiri ubusa. Mushobora kandi no kutwandikira kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu.
Come on, come on, come on.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise Pascal ku murongo wa telefone nawe wa nyuma twakirie. Pascal, ikaze ku Ijwi Amerika.
Oh, ni Patrick.
Patrick, uratwihanganira. Ikaze Patrick, uherere he?
Ndi muri Zambia.
Muri Zambia haravugwa maki?
Muri Zambia n'amahoro n'umutekano turashimana.
Mhm. Watanguye neza umwaka mushasha w'2022.
Ese kuri twatanguye neza.
Mhm.
Ego.
Nuko rero hanyuma ico wifuza Ijwi Amerika rizo gushikira ko mu 2022 ni cahe?
Ndi kumva ko mumudereza makuru ijya nino mu rero sarukanye.
Mhm.
Kugira ngo umwanya twagire cyo dushikirize haba kuri telefone.
Mhm.
Ego
tu zobi korera ko
cyane
urakoze
cyane umwaka
urakoze cyane gose
ego
ugire nawe we umwaka mwiza kandi uzororanigwe ngaho onyoje
murakoze cyane
urakoze cyane gose akaririmbo ni Puppet ka King James mu Rwanda.
Umunde nunge kure numbiru nyongorere urukundo rwigaragaze mumeze mwize mapupete te sikokete simaga kukureba njewe nza kure
Akwanino kuri Puppet ya King James duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi dushimire mwebwe mwese mwa mwatonke nimero ntidushoye kuhamagara muri adutunga ivyuma nkibisezerana kuri mikoro ari kumwe na Joe Diane ni nahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro na Ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma mu rubandanye mutungikira ico mwifuza ku Ijwi Amerika yobashikira ko mu 2022 mucishije kuri radio yacu arobase gmail.com tuzoronka ubutumwa bwanyu je turaza gusubira saa 12 ku makuru zo bagezweho mu Kirundi no mu Kinyarwanda cane cane turaza kwibanda mu karere mukurindira mugumize umurongo ku Ijwi Amerika kandi umwaka mwiza 2022
kure umu